Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Niriwe mwese bakunzi ba Radio Inzamba sanwe kaze mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 27 munyonyo mwaka wa 2021 amakuru mushikirizwa na Jewe Josine Kaze nayo akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira amakenga n'umubabaro nije birangwa mu miryango y'abantu batanu harimo bane bava mu muryango umwe banyurujwe haraheze ukwezi n'igice atawuzi agakuru kabo iyo miryango igatinya ko ababo boba barishwe amategeko n'amabwirizwa yubahiriza agateka kazi na muntu arikora hunyangwa na leta ya Tanzania ivyo bivugwa na Leopold Sharangabo asanzwe akurikiranira hafi iby'agateka k'impunzi nyuma yaho leta ya Tanzania yanse kwakira imiryango 12 yajivuye mu Burundi ije gusaba ubuhungiro muri ico gihugu muraje kuvyumva muri ano makuru nayo mu kiganiro cy'uru nari rw'amaradiyo Inzamba RPA nimbonesha kure Renaissance cy'uyu munsi tuza kubabwira ku bijyanye n'ingaruka mbi zo kurenza urugero mu bijyanye no gufumbira mu mwanya idonido ryano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaramutsa n'ubu ntawuzi irengero ry'abantu batanu harimo bane bo mu muryango umwe banyurujwe muri zone Minago intara ya Rumonge itariki 12 ukwezi kw'icumi uyu mwaka ababo ubwoba butera bwiyongera cyane cyane kuvaho abandi bantu batanu bari bafashwe muri dosiye imwe barekuwe imiryango igatinya ko ababo boba barishwe ariko n'ubu ibandanye isaba kumenyeshwa ukuri kubijanye n'inyuruzwa ry'ababo inkuru ya Benia Serakana
muri abo batanu ku musozi muhuzu bari bafashwe bane barekuwe kuri wa gatanu nk'uko amakuru ava kuri uwo musozi abivuga iryo rekugwa yaciye intege imiryango y'abanyurujwe yari ikirindiriye umuco ku babo iyo bajanywe bakabura amakuru ava mu baba ku muhuzu yemeza ko umwe muri batanu banyurujwe yaciye yicwa inyuma y'amasaha make anyurujwe uwo nawe ni umudandaza w'amakara yitwa Niyomukunzi yafashwe itariki 12 z'ukwicumi atashe avuye kudandaza ku magara ayo makuru nyene yemeza ko umukuru wa segiteri Karonke n'imbonerakure zitatu zo ku muhuzu aribo babigize abo bane ni nabo baraye barekuwe ntiturashobora kubaronka ngo bagire icyo bavuga kuri ibyo bagirizwa abandi bane bo mu muryango umwe banyurujwe kuri uwo munsi nyene bakuwe imuhiri wabo n'abantu bambaye impuzu za gisirikare bajanywe mu ikambi bita Kanshinwa mu Kabezi imbere y'uko bungururizwa ahantu hatamenyekanye nk'uko makuru ava mu basirikare bo muri iyo kambi abyemeza kuva icyo gihe ntagakuru kabo naho bamwe mu bajejwe intwaro naho miryango yabo bantu nyene bagumye basemerera ngo bamenyeshwe iyo bari imbonerakure yitwa Asmani yagirizwa na bamwe mu baba ku muhuzu ko ari we yarerekeye ababanyuruje yararekuwe inyuma y'iminsi mike ari mu iperereza abanyururijwe babo n'ubu babandanya gusaba kubabona ariko yaba igisirikare yaba igipolisi naco baravuga ku inyuruzwa ry'abo bantu
kuri uno wa gatandatu mu gihugu cyose n'imiyabaga 538 iri mu bwoko bwose yakora ikibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu ishure kaminuza rya gisirikare ISCAM nk'uko byamenyeshejwe na Freeway biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi icyo kibazo cyakozwe n'urwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 25 kandi ko rwiyandikishije atagahato karimwo avuga ko bari mu bahejeje amashure yisumbuye mu mwaka w'ishure shure w'2019 ushire w'2020 abazo baba batoye ico kibazo ngo bazoca basuzumwa mu vyerekeye ubunonotsi nuko boba bafise amagara meza imbere yo gukurikirana inyigisho za gisirikare nyezina tega matwi Freeberi biyereke n'umuvugizi w'igisirikare c'u Burundi
igisirikare n'umwuga umuntu aja mu kubera bishoboye kandi abishaka ntagahato kajamo bahamagaye bose twebwe abashoboye kuza nibo twakiriye kandi turazi kwa kamo kabashikiriye rero bajya baje gukora nibo tubona ko bafite umutima bakeneye koko kwinjira mu gisirikare. Kibazo kigizwe n'ibyigwa bitatu harimo biharuro, igifaransa n'icyongereza. Iki kibazo ariko giheze bazokora ikibazo cyo kwinonora imitsi kugira bashobore kuraba ko bafise ubuhinga bushobora gutuma bakigwa mu kigo cha ISCAM. Uko rero bizobandanya n'uku itariki ndwi hazoba kwerekana amanota kugira ngo abafise ico babaza bakibaze, hanyuma uwo munsi nyine hazokogwa ikibazo cyo kwinonora imitsi. Itariki 11 hazoboneka intonde z'abakoze ikibazo zerekana abamenye, ariko urutonde rw'abazoba batowe mu bandi kugira ngo baje muri ISCAM ruzoboneka itariki 16. Ivyo biheje itariki 20 bazoca babatora babakure mu ntara babazane mu kigo cha ISCAM. Niho rero bazoca babagirira ibipimo byo kwa muganga kugira barabe ko bafite amagara meza, hanyuma bazaronse uburenganzira bwo gutangura ivyigwa nyizi.
Ngomenya ko muri abo 538 bakoze ico kibazo 38 arabigeme, hanyuma umwe wenyene nawe akaba ari uwo mu bwoko bw'abatwa. Amakuru twabateguriye arabandanya. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Rutana bavuga ko bariko batozwa amafaranga ku nguvu. Ayo mafaranga ariko atozwa n'umugambwe uri ku butegetsi Sende David. Isiguro basigurirwa ngo na mafaranga yo kugura intebe z'ishure kugira amashuri azikenye azironswe. Ibiteye amakenga nuko ayo mafaranga ngo atozwa n'umugambwe agatozwa abigisha n'abavyeyi b'abanyeshure. Inkuru ya Alice Akimana.
Amakuru dukora mu bantu barangurira imirimo itandukanye mu ntara ya Rutana avuga ko ayo mahera ariko aratozwa ku nguvu babasigurirwa ko arayo kugura intebe zizohabwa amashuri atandukanye afise ubukene bw'intebe. Bavuga kandi ko bariko bafatwa ku nguvu n'umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Atubwira ko ayo kugura intebe ku mashuri hariyo atubwira ko abarimu bayatanga n'ababyeyi bakayatanga. Bumva ko harimo akantu k'iterabwoba yo kuvuga ngo ni ukwandika batanze. Bisigura ko umuntu adatanze atabaha umuhemu niyo siguro kubihagisha umugabo reka tutindire turabe ko batatanze ibiryo byabo.
Ayo mafaranga akaba amaze ukwezi kose ariko aratozwa mu makomine yose agize intara ya Rutana. Izo ntererano ngo zikaba ziriko zitozwa abakozi ba leta bo mu bisata byose, abikorera utwabo eka mbere nabo mu mashirahamwe atandukanye harimo n'abadandaza. Ayo makuru abana yavuga ko abanywanyi b'umugambo CNDD-FDD aribo bashinzwe igikorwa cyo kwegeranya ayo mahera umwe wese ahaherereye. Amafaranga atangwa yashinzwe baravye ubushobozi bw'umwe wese. Akarorero umwigisha wo mashure y'intango atangishwa amafaranga 5,000, uwo mu mashure y'inyuma y'ishure shingiro atanga amafaranga 10,000, umuyobozi w'ishure shingiro atanga 15,000, inyuma y'ishure shingiro n'amafaranga 25,000, no mu bindi bisata nuko nyene. Ngo batewe rero umutima uhagaze nuko uyatanze atacaronswa cemeza ko yarishe. Abanyagihugu wo mu ntara ya Rutana bagiriza Sylvain Zikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ko yatoye uruyeri rwo kwiba amafaranga abanyagihugu yihetse inyuma y'ubukene bw'intebe mu mashure. Radio Inzamba nitwashoboye kuronka Sylvain Zikoruriho arongoye umugambwe CNDD-FDD mu ntara ya Rutana ngo atange umuco kuri ayo mafaranga ariko yatozwa mu ntara ya Rutana.
Arisa Kimana na wenyene tumukengurukire mukanya turabandanya n'amakuru twabateguriye.
Inzamba.
Leta ya Tanzania iriko irahonyanga amategeko n'amasezerano yashizeko igikumu yubahiriza agateka k'abasaba ubuhungiro. Ivyo bishikirizwa na Leopold Sharangabo icegera c'urongoye CBDH bika. Ni mu gihe imiryango 12 y'abarundi yasubijwe inyuma n'ico gihugu ca Tanzania yarije gusaba ubuhungiro. Leopold Sharangabo agasaba amakungu gukurikiranira hafi biriko birakogwa n'ico gihugu ku mpunzi z'abarundi. Ni mu mwumvirizi
haraheze gihe hibonekeza makambi impunzi mu gihugu cya Tanzania ihohoterwa ry'impunzi hamwe no kwimwa ubuhungiro bari kubarabusaba. Rero akaroroka hafi ni miryango 12 yashitse kambi impunzi Nyarugusu aho guhabwa ubuhungiro ahubwo bagapfungwa mbere hagafatwa n'ingingo zo kubasubiza mu gihugu cy'u Burundi. Leta ya Tanzania rero ikora ibyo bintu byose kandi hari amasezerano yasinye araho duhera muri CBDH vicare tuyamiriza iyo ngendo y'igihugu cya Tanzania kuko mu masezerano y'i Geneve yo mu 1991 tanarimwe mbere yanasubiyemo mu gihe cy'1967 ayo masezerano yaravuga neza jaye n'ingene impunzi zifatwa hariho n'amasezerano kandi yawe yiwahi ihugu byumvikanye ingene bishobora gufasha impunzi nk'akarorero ingingo ya gatatu yo mu masezerano y'i Geneve yo mu gihe cy'1951 aravuga neza ko byerekeye ko impunzi zidashobora kuvangurwa ngo zitandukanye n'izindi impunzi ingingo ya 33 muri ayo masezerano nyine iravuga ko tagihugu na kimwe cyasinye ayo masezerano cyohirahira ngo gisubize impunzi cyangwa ikarasa ubuhungiro ku butaka bw'igihugu yaje ahunga leta ya Tanzania yaje birenga ko gatahukana abantu bikorasa ubuhungiro mbere no mu ngingo ya kabiri yo masezerano ya OIWA Tanzania yashyizeho umukono nayo iravuga ko ibihugu bigize uwo muryango wa OIWA ko bishyize umukono ku masezerano avuga ko terezo kuzokora ishoboka byose kugira ngo impunzi bihungiye ko zifatwe neza yaraho duhera dusaba leta ya Tanzania kubahiriza amasezerano nyine ubwayo yasinye kugira ngo impunzi zubahirize mu mutekano wazo kine naco turasaba amakungu guhaguruka kurikirana hagufi iri kwerabera muri ico gihugu ca Tanzania kandi gakurikirana umutekano w'impunzi z'abarundi
Leopo Sharangabo akabari cegera curongoye CBDH Vika tubandanirize ano makuru muyavugwa mu ntara ya Kayanza aho musitaniro wa komine Muhanga mu ntara ya Kayanza Lambert Nduwimana yagirizwa kuba yarafashe ku nguvu umwana w'umukobwa w'imyaka 17 asanzwe ari umukozi wo mu nzu mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu inkuru ziva muri katiye Mukoro iri mu gisagara ca Kayanza ari naho uwo musitaniro aba ico kibi yagikoze mu gihe umukenyezi wiwe yari yagiye ku mirimo yiwe ya minsi yose uwo mukobwa amaze gukorerwa ico kibi ngo yaciye yitura abatware bo muri iyo karitsiye bamuhanura ko yo kwitura ubutungane inyuma rero yaho kuri uyo wa gatanu akaba yarituye ubutungane ariko igitangaza abatari bake kukaba ari uko uwo musitanteri gushika ubu acidegenza uwo mukozi wo mu nzu akemeza ko atari rya mbere afatwa ku nguvu kuko mu kwezi kwa 10 k'umwaka uheze naho nyene ngo yari yamufashe ku nguvu radio inzamba tubajije Lambert Nduwimana musitanteri wa komine Muhanga ivyo yagirizwa ntiyashimye kugira ico abivuze ko tuve mu Kayanza tuje mu ntara ya Ngozi mu gisata c'ibidukikije aho ama hektare agera ku 1,300 yononywe n'imvura yaguye ku muhingamo wo ku munsi wa 4 w'indwi ku mitumba 8 yo muri komine Kiremba n'intara ya Ngozi inkuru zitangwa n'abajejwe intwaro zivuga ko iyo mvura y'igihuhusi yari ivanze n'urubura yononye ibitegwa nk'ibitoke ibiharage ibigori umuceri ibiraya n'ibindi abanyagihugu bo kuri iyo misozi ubu bakaba bifumbereje bagasaba abagira neza kubagarukira ku musitaniro w'iyo komine agasaba ababanye babo batahuye n'ivyo vyago gufasha bene wabo bari mu bihe bitoroshe mu kurindira ko hari abagira neza boza kugira ico bafasha imvura nk'iyo ikaba yaheruka kugwa muri komine Marangara y'intara ya Ngozi aho imiryango 1450 nayo nyene muri kino gihe iri mu bibazo zo kwibeshaho uyu ni wa mwanya wo gukurikira ikigabane ku isoko curuna ni gw'amaradiyo aho abahinga mu vy'uburimyi bavuga ko abarimyi bamaze igihe bakoresha ifumbire ya fomirenze urugero mu mirima yabo mu Burundi mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuvuga ingaruka zo kurenza urugero mu gufumbira Emile Nibasumba
ku isoko Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance
Kuvitangura gukoreshwa mu mirima mu 2019 abahinga mu by'uburimyi baravuze ko ivyigwa bitigeze birangira kugira ngo haboneke ifumbire ikwije ivyangombwa ubu bamwe mu bahinga baheruka kuvuga ko ifumbire ihingurwa n'uruganda Fomi ikoreshwa nabi mu mirima y'abanyagihugu bagashimikira cyane cyane ku rugero runini rw'iyo fumbire rusukwa muri iyo mirima mbega ingaruka ni izihe nibyo dushimikira ko mu kiganiro ku isoko cyo kuri uwa 27 munyonyo mu 2021 muri kumwe na Emile Nibasumba
mama.
bamwe mu bahinga b'abarundi baheruka guheraheza ivyigwa vyerekana ko ifumbire y'uruganda Fomi yokoreshwa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Muri ivyo vyigwa abo bahinga bavuga ko leta y'u Burundi itegeka abanyagihugu gukoresha ifumbire irenze urugero mu bitegwa bimwe bimwe nk'ibiraya, ibiharage n'umuceri. Parfait Mudasigana wa Radio Inzamba yarasomye ivyo vyegeranyo vy'abahinga.
Icyo kigwa cyakozwe mu ntumbero yo kwiga akarusho kari mu mwavu wa Fomi mu bihe bisanzwe nk'uko biri mu cegeranyo cy'abahinga. Kugiterwa cy'umuceri hakwiye gukoreshwa ibiro 45 by'umwavu wo mu bwoko bwa imbura ku buringanire bwa hektare hamwe n'ibiro 300 by'umwavu wo mu bwoko bwa totahaza kuri hektare imwe. Ariko kuva mu mwaka w'2019 abarimyi bakoresha ibiro 100 by'umwavu wa imbura kuri hektare imwe hamwe n'ibiro 200 z'umwavu wa totahaza kuri ubwo buringanire nyene. Ivyo rero abo bahinga bakaba basanze atanyungu n'imwe bitanga haba mu mwimbo no mu butunzi. Kugiterwa cy'ibiraya ngo kugira haboneke umwimbo mwiza, ubwo bushakashatsi bwerekana ko hakwiye gukoreshwa ibiro 400 z'umwavu wa imbura kuringanire bwa hektare n'ibiro 200 z'umwavu wa bagara kuri hektare. Muri kino gihe abarimyi bakaba bariko barakoresha ibiro 200 z'umwavu wa imbura hamwe n'ibiro 150 z'umwavu wa bagara kuri hektare. Kugiterwa cy'ibiharage abo bahinga bagize ibyo vyigwa berekana ko umwavu wa Fomi imbura ari mwiza cyane kuri ico giterwa. Hakaba hategekanijwe ko ku bwoko bwose bw'ibiharage hakoreshwa ibiro hagati y'ijana n'ijana 150 by'umwavu wa imbura kuri hektare imwe.
Kuri mikro ya bagenzi bacu ba Television Renaissance, umuhinga mu by'uburimyi engineer agronome Eric Kabgati atukurenza urugero mu gufumbira birafise ingaruka mbi ku sindimwa.
Iyo igitegwa gihaye angre y'umurengera kirapfa, ubwa mbere ubuhombye amafaranga yawe ko ntibari kuyigura, ica kabiri ugacuhomba na wa mwimbi wari kurashaka. Naye asindimwa nyene hariho nk'isono kwita u bacteri utu microorganism udukoko dutoya tujerwe kugaburira igitegwa tukongera tukaza tuyungura tudekompoza ibiri mwivu kugira ngo ibyatsi biba byaraboze nitwo dukora ubwihoho gikomeye cyane kugira ngo ibyo byatsi bibore, tukongera tukacana tobora kugira ngo habeho ya infiltration, tukongera tugaricuru tudutobora kugira ngo yase ishobore guhema nk'icyo nyo kitwa phosphore yo kibaye cyishye mu murima, bituma inzu twa tubacteri tubamwo zisambuka hama na twa tubacteri tugapfa kuko phosphore ituma ivu rya twita tunonko utwo dukoko tubamwo tworoha saturation. No kuvuga na twa dutoboro tukaziba tugiye rutwo dukoko tubaho tuba mbere no gufata ugapfa bwa buhemero bwa yasindimwa burabura ko bwa butoboro bwose bwa bwimbwa na twa dukoko bwa zibye. Iyo buzivye rero isi cimera nk'iyigumye nk'iri compact ko namaze nsubira kuyinfiltrate ngo aje munsi hasha haba ya mazi nkukura.
Ubuzima bw'abantu nabwo buraheza bukabangamirwa kubwa engineer agronome Eric Kabgati.
Nk'icyo nyine cyitwa azote naco iyo cabaye cyishi amazi nkukura odoro wisema agaca agenda mu nzuzi cyaye mu biyaga ahasha forme ico bita le nitrate. Ico gihe iragira ingaruka mbi ku buzima bw'abantu. Ubushakashatsi bw'abahinga bigaragaza ko biforme ico bita ma metamoglobinemine nazo zituma zitera amakanseri mu mubiri w'abantu canke zigatuma zica amaserire atuma ngo amwuka abantu bakoresha oxygene udasirikira neza mu mubiri w'abantu. Abantu bakarigwa n'izo ndwara ziterwa na nitrate nyinshi mu mubiri n'abadamu baba bafise imbanyi zigakunda gukoroka canke abana bakiri bato b'amezi atatu barahura n'izo bibazo no gupfa bagapfa kubera ababyeyi babanye nitrate nyinshi. Iyo amazi agiye mu migezi canke mu nzuzi cyangwa mu biyaga harimo fosforo nyinshi, fosforo ituma habaho kugwirirana kwishi kw'ivyatsi byo mu mazi bica biza bibuza ubuzima bw'ibindi byatsi biri mu mazi, reka mbere n'ibinyabuzima byo mu mazi, kuko bituma ibyatsi kama biba bisanzwe biri mu mazi n'ibikoko bibora ubuzijene. Nk'ayo mazi yarasanzwe anyobwa n'abantu yagiyemwo izo za nitrate n'izo za fosfor kubera umurengera w'amangara aba yakoreshejwe. Kugira ngo abantu bazosubire kuyanywa bizosaba ububasha bwinshi n'uburyo bwinshi leta ishyiramwo kugira ngo isubire gutreta y'amazi kugira ngo ashobore kunyobwa. Numva rero dushobora gusanga ikigudu cy'amazi mu myaka iri imbere cyamaze kuba umurengera.
Ahani ikiganiro ku isoko cy'uno munsi kigarukiye mwari kumwe na Emile Nibasumba naho gutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Emile Nibasumba nawe turamushimiye mu gusozera no makuru nkuko mubimenyereye ku minsi yose ya gatandatu turababwira makuru yanditswe n'ibinyamakuru ku Burundi. Ayo no munsi tukaba tuyabwirwa na Georges Nimenya.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze nshuti bagenzi muri ano makuru yanditswe n'ibinyesha makuru muri ndondwi tukaba tuyatangurira ku kinyesha makuru SOS Media cyandika ku bijanye n'umunyororo yarafungiye mu ibohero rikuru rya Murembwe mu ntara ya Rumonge yatowe ikiziga hafi y'iryo bohero. Ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 24 za kuno kwezi no ikiziga cya Saidi Murengera ntwari cyatogwa mu ruzi Murembwe aho ruhanira n'ikiyaga Tanganyika. Yari yakuwe muri iryo bohero anyurujwe n'abantu batamenyekanye kuva ku itariki ya 16 za kuno kwezi kwa Munyonyo. Icyamwishe kikaba kitaramenyekana gushika n'uno munsi. Icyo kwihesha makuru kirandika kandi ku Banyamurenge bagiriza abakozi bajejwe uruza n'uruza ku mupaka wa Gatumba Ivangura. Bavuga ko abo bakozi babwira Abanyamurenge ko batemerewe kuja mu Burundi atani siguro bahawe. Ku bwa SOS Media iryo vangura ryatanguye ku igerekerezo rya 24 z'ukwezi kw'icumi uno mwaka aho umunyamurenga Amon Mukiza umutama w'imyaka irenga 60 yankigwa kujabuka uwo mupaka mu gihe yari agiye kwivuza kandi imbere yaho yahora haca ukuri kwamye nta siguro n'imwe yigeze aronka. Amon Mukiza siwe wenyine yankiwe kuja mu Burundi. Uwitwa Paul Mahoro wundi munyamurenge nawe nyene yarankiwe kuja kwivuza i Burundi kandi imbere yaho yahora hagenda. Abapolisi bamubwiye ukuri kwamye ko Abanyamurenge batemerewe kuja mu Burundi. Abadandaza bajabuka imbibe n'abahunga intambara zivugwa muri Kivu y'ubumanuko nta numwe afise uburenganzira bwo kuja mu Burundi kubera ko ari umunyamurenge conyene. Tubandanye ano makuru yanditswe n'ibinyesha makuru aho iwacu cavuganye na Julien Nimubona umwigisha muri kaminuza yanonosoye ibijanye na politike. Yavuze ku nama iheruka guhuza abahinga batandukanye ku rwego rw'igihugu bavuga ibijanye n'iterambere. Ku bw'icyo kimenyesha makuru ngo kabaye akaryo nyabona ko kwivuganira ibya politike y'igihugu. Yishura ku kibazo kijanye n'ubutumwa bwahawe abayitavye, Julien Nimubona yavuze ko yari inama ihuza incabwenge n'abanyepolitike bayoboka ku butegetsi kandi bavuga rumwe. Kubwiwe ngo nta kintu na kimwe gihambaye bavuganye. Agereranya iyo nama niyabaye mu mugambwe y'iprona mu gihe mu 1992 yatumye haba gucanamwo hagati y'uwo mugambwe. Julien Nimubona abona ko Evariste Ndayishimiye atoba yikwegeye amahano. Amakuru yanditswe n'ibinyesha makuru tuyasozerere kuri Burundi Eko canditse ko ibarabara ry'indarayi n'ikiyaga Tanganyika byofasha mu gutorera inyishu ingorane zo kunguruza abantu n'ibintu. Utagira amabarabara ni kimwe mu bizingamitse ubutunzi bw'igihugu. Buri myaka itanu Uburundi buhomba imiliyoni 300 z'amadolari y'Abanyamerika mu kugura igitoro c'inyongera. Ku bwa Diodone Dukundane mu munyamabanga nshingwabikorwa mu bijanye n'umuhora wo hagati ngo hakenewe ibikorwa byihuta kuko ingorane ziri mu gisata cyo kunguruza zihombya igihugu cyane. Izo ngorane zirava kandi ku kudasanura amabarabara. Ku birometero 1933 bigize amabarabara makuru y'igihugu, ibishika 991 niyo byonyine bigendeka neza, ni ukuvuga ibice 40%. Amabarabara akeneye gukorwa byihuta ni birometero 1,442. Amahera akenewe kugira ngo akogwe ni amuriyaridi umwe n'ibice 2 by'amadolari y'Amanyamerika. Aho rero niho hagarukiye amakuru yanditswe n'ibinyamakuru makuru mwakoze mwese mwayakurikiye. Jewe Georges Nimenya nayabashikirije ndabipfurije kuroranirwa aho hose muri nagahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ninongaho duciye dusozera makuru yacu yo kuri uyu wa gatandatu. Dushimire mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Josine Kaze akabarije naye bashikirije, abandi bifurije kugira ibihe byiza mu byanyu no mu banyu naho utaha.